di Radio Sbirgi America. Radio Sbirgi America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Sbirgi America. Mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 Radio Ijwi Riyobora. Abadushakira kuri internet namwe muradusanga kuri wa3 radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya virusi ya corona mu Burundi yategetse ko abanyeshuri barenga 30,000 biga bacumbitse ku bigo byabo mu mashuri ya leta n'ayigenga babanza kwipimisha mbere yo gusubira ku mashuri mu kwezi gutaha.
Hazopimwa abanyeshuri bose basanzwe baba mu mashuri y'indaro kugira ngo bazogende bashikira mu mashuri biboneka neza y'uko batagiye batwaye uwo mugira wa corona kugira ngo bahave bawanduza abandi.
Uyu ni Jean-Baptiste Nzoriyonka Nkuze munyamabanga uhoraho wa Ministeri y'Ubuzima mu Burundi. U Rwanda rugiye kwakira abanyeshuri 250 b'Abanyafghanistan, abarezi n'ababyeyi babo. Hissène Habré wigeze kuba perezida wa Chad yitabye Imana kuri uyu wa kabiri aguye muri Senegal. Naho muri Somalia umutwe wa Al-Shabab wagabye igitero ku kigo cya gisirikare ufata umujyi uri mu gihugu rwagati. Aya makuru n'ayandi ni mukanya duhereye kuyavugwa hirya no hino ku isi ntimuyekure. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku rupfu rwa Hissène Habré wigeze kuba perezida wa Chad witabye Imana kuri uyu wa kabiri afite imyaka 79 yaguye muri Senegal aho yari yarakatiwe igifungo cya burundu amaze guhamwa n'ibyaha by'intambara. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Yitabye Imana uno munsi kuwa kabiri afite imyaka 79 nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Senegal. Yarongoye Chad kuva mu mwaka w'1982 gushika mu mwaka w'1990 inyuma yuko atembagaje uwo yasubiriye gukuni Wedei. Abantu 2,000 barishwe baraborezwa igufa, abandi barafatwa ku nguvu ku ntwaro yiwe yarangiye igihe yatembagazwa mu mwaka w'1990. Yakiswe n'amagara ari mu munyororo haheze ndwi imwe. Yajanywe mu bitaro ku mugwa mukuru wa Senegal Dakar imbere yuko yimurigwa mu bitaro bikuru aho yasandariye uno munsi kuwa kabiri. Ingwara yamuhitanye gushika ubu ntiratangazwa. Inyuma y'urubanza rukomeye rwabereye muri Senegal mu mwaka w'2016 aho yari yahungiye inyuma yuko akuriwe ku butegetsi, Habré yakatiwe igihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose ku byaha byamwagiye byo gufata abakenyezi ku nguvu hamwe no kuba yategetse kwica no kubariza igufa abanyapolitiki batavuga rumwe na leta 2,000. Hissène Habré azomenyekana mu mateka nk'umwe mu bategetsi batwaje agahotoro kurusha abandi, umuntu yagandaguye abanyagihugu biwe azimanganije ibisagara bizima, yarungikiye inteko ziwe abafasoni kugira bafatwe ku nguvu yongera aboreza igufa abamugwanya.
Urakoze Fidel. Abarwanyi b'umutwe wa Al-Shabab bagabye igitero ku kigo cya gisirikare cya leta ya Somalia bafata umujyi uri mu karere ko hagati mu gihugu. Fidel Niyongabo nanone.
Icyo gisagara bafashe cyari kigaruriwe n'inteko za leta mu ntango z'ukwezi. Abanyagihugu bo mu gisagara cya Amara mu ntara ya Galmudug batangaje ko igitero cy'abagwanyi ba Al-Shabab cyabaye mu gitondo cy'uno munsi kwa kabiri cyatanguye igihe umuyahuzi yahiga inteko zidasanzwe za leta yituritsa na bombe. Inteko za leta zifatanije n'inteko zidasanzwe zishuye n'ibitero by'indege z'ingwano zica abagwanyi batari bake nk'uko bimenyeshwa n'itangazamakuru rya leta atabirengaho ryatangaje kubakomeretse canke abishwe hamwe n'uko ibintu byifashe mu ikambi y'igisirikare yatewe n'igisagara cyafashwe. Amara ni gisagara gikomeye kiri kwibarabara rijana mu gisagara cha Harardere kiziziwe n'umugwi Al-Shabab. Radio Andalusia Al-Shabab yatangaje ko abagwanyi b'uwo mugwi aribo bakoze igitero cy'uno munsi kwa kabiri mu gisagara cha Amara. Yatangaje ko bafashe imodoka 14 n'amakamyo 10 ashigwamo ibikoho bikomakomeye. Mu ntango zo kukwezi inteko za leta ya Somalia nizo mu ntara ya Galmudug zari zigaruriye igisagara cha Amara cyari kimaze imyaka 10 kiri mu minwe Al-Shabab. Zari zahabuje kandi bisagara bitari bike byari mu minwe y'uwo mugwi hari ngo Badwain n'iyindi mihana itari mike yo muri iyo ntara.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byerekanye impungenge zikomeye ku iyoherezwa ry'ingabo za Eritrea mu ntara ya Tigreya mu Etiyopiya. Fidel Niyongabo turacyari kumwe.
Inteko z'intara ya Tigreya zari zasubiye kwigarurira byinshi mu bice by'iyo ntara mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Yamara irungikwa rishasha ry'inteko za Eritrea ribaye amezi atari make inyuma ko leta ya Ethiopia yari yamenyesheje ko inteko zo mu mahanga zari zavuye muri iyo ntara. Ivyo vyateye impungenge ko ingwano igiye kwiyongera. Leta zunze ubumwe za Amerika zirafise amakenga kuri ivyo bitigiri binini cyane by'inteko za Eritrea zasubiye kwinjira muri Ethiopia inyuma yuko zivuyeyo mu kwezi kwa gatandatu. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa mbere n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken. Ivyo yabitangaje mu gihe ubushikiranganji bujejwe ikigega bwa Amerika bwafatiye ibihano umutegetsi akomeye wo muri Eritrea bwagirije ityozwa ry'agateka ka muntu mu ngwano mu ntara ya Tigreya. Eritrea yatangaje kwizo byagirizo bitagira ishingiro. Abaserukira umuryango w'ibihugu by'Uburaya mu rwandiko bashikirije ku itariki 20 y'ukwezi k'8 bamenyesheje ko Eritrea yarungitse inteko muri Tigreya. Inteko z'icyo gihugu zaza zamaze kurungikwa ku gice kirimwo amatati cyo mu burengero bw'iyo ntara aho zashize ibirindiro zifashishije ibimodoka vya blende na vya muzinga mu micungararo y'ibisagara vya Adigoshu na Humera.
Na muri Zambia, Perezida Musa Kainde Hichilema yatangaje gahunda yo kugabanya umwenda icyo gihugu kibereyemo amahanga. Aravuga ko mu myaka 10 ishize icyo gihugu kigwijeho imyenda y'ikirenga kikaba kigeze ku rugero hari bimwe kidashobora kwishyura. Fidel Niyongabo
yamenyesheje ko amafaranga igihugu gitegekanya gukoresha arengewe n'amafaranga yo kuriha amadeni igihugu gifise. Ivyo Hichilema yabitangaje igihe yarahira mu mabanga ya Perezida Girandwi w'igihugu cya Zambia. Ni nyuma yo kwatsinze n'amajwi menshi Perezida yarahari Edgar Lungu mu matora yabaye mu ntango zo ku kwezi. Abaye ubugira gatanu umugambo utavuga rumwe na leta ushika ku butegetsi biciye mu mahoro kuva igihugu cikukira mu mwaka w'1962. Hichilema ategerezwa muri iki gihe kunagura ubutunzi buremewe n'amadeni igihugu gifise. Ibiciro by'ibidandazwa bidahinguye biguma bihindagurika ku masoko mpuzamakungu hamwe n'ikiza cya COVID-19. Zambia yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afrika cyo mu gihe cy'ikiza cya COVID-19 cyananiwe no kuriha amadeni yacu mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2020. Perezida mushasha Hakainde Hichilema yatangaje ko mu kiringo cy'imyaka 10 irangiye amadeni igihugu gifise yabaye umurengera mu byagabanije ubushobozi bw'igihugu bwo gushyira mu bikorwa imigambi y'iterambere. Yamenyesheje ko bategerezwa gusubiza ibintu uko byari imbere yaho. Zambia ifise amadeni y'agaciro k'imiliyari 12 y'amadolari.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mujye no kuri w'eshatu radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter. Muradusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho komisiyo ishinzwe kurwanya virusi ya corona muri icyo gihugu yategetse ko abanyeshuri barenga 30,000 biga bacumbitse ku bigo byabo mu mashuri ya leta n'ayigenga babanza kwipimisha mbere yo gusubira ku mashuri mu kwezi gutaha. Iyo komisiyo kandi yavuze ko nta rukingo rwa COVID-19 ruragera mu gihugu cy'u Burundi mu gihe iyo ndwara imaze guhitana abantu 38. Pierre Claver niyo nkuru arakomeza.
Umugwi igihugu jeje kugwanya ikiza c'umugera wa corona wemeza ko hamwe abanyeshuri bose batipimishije ico kiza bohava bagikwiragiza hirya no hino mu gihugu kuko bava mu mihingo itandukanye. Monamidasanzwe y'uwo mugwi yabaye kuri uyu wa kabiri. Jean Baptiste Nzoriro nkankuze umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yavuze ko uwo mugwi wategetse ko abanyeshuri bose biga baba mu ndaro mu gihugu bapimwa imbere yuko umwaka w'ishuri utangura mu kwezi kuza.
Hazopimwa abanyeshure bose basanzwe baba mu mashure y'indaro kugira ngo bazogende bashikira mu mashure biboneka neza nuko batagiye batwaye uwo mugera wa corona kugira ngo bahave bawanduza abandi. Ariko nabajya abanyeshure usanga biga bataha mugabo biga mu mashuri asanzwe afite indaro abona bo nyene bazopimwa kugira ngo nkumburo mugera bagiye mu ishure bazohave baca bawanduza abazo babasanzwe bari mu ndaro. Icyo gikorwa cyibonekeje ko hariho abantu bategeza kukigiramwo uruhara runini aho twovuga nkababura matari abajejwe indero mu ntara abajejwe amagara y'abantu mu ntara aba mustanteri basanzwe barongoye amakomine
naho atashira marihuza abavyeyi bose babanyeshuri rihari mu gihugu babiri mu bavyeyi bavuganye n'ejo rya Amerika barashimye ico gikorwa kuko ari kubuntu atamafaranga abanyeshuri bazoriha kandi kikaba kigamije gukingira abana babo iki gikorwa kizobera ku mavuriro yose mu gihugu makuru makuru ibitaro by'intara no mu gisagara ca Bujumbura nkuko uwo mugwi wabitangaje ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeye no gushiraho ibindi bibanza byo gupimiramo abanyeshure ndetse no ku mashuri y'indaro hazoba hashezweho umugwi w'abaganga bazopima abanyeshuri bitakundiye ko baja ku bitaro by'intara ibipimo bizoba byemewe nibizofatwa hasigaye iminsi 3 gusa ngo amashuri atangure uretse abo banyeshuri bazopimwa ku buntu ubundi wese ashaka kwipimisha akeneye gusohoka igihugu atanga ibihumbi 60 by'amarundi ubutagira soke igihugu nawe akari ibihumbi 5 mu ntango z'uko kwezi k'8 Uburundi bwanemeye kwakira inkingo za COVID-19 zizotangwa niba nk'isi yose biciye mu mugambi wo gukinga wiswe COVAX nk'uko byatangajwe n'uwo mugwi nyene yamara gushika ubu uwo mugwi wamenyesheje ko atarucanco rurashika mu gihugu kandi ko atamuntu numwe ari candagishiriza mu Burundi
ariko ushika ubutubabwira nta rucanco rurashika kuko ntituraheza kuvugana n'abasanzwe badufasha ingene bizogenda
ico bikoze n'izo ncanco zocika mu gihugu utwara uwo mugwi ariwe umushikiranganje w'intoragati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yarakuri inkone kugishitsa abarundi ko leta itazi kwigera ibahimiriza kuja kwikingiza ivyateye amakenga abatari bake
banki mondiali yatubwiye ko ishobora kutuzanira ama vaccine ico mucumve neza muri komite COVID twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine ico twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije ko tuzoyashikiriza muri kamebu no muri NSP amafrigo twarayategekanije mutuzanire tubike umurundi azokumba abishaka ko akeneye vaccine azoshagenda yitura abikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazo baze leta leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine nibatuzanire iyo vaccine tuyibike kandi nuwazo tuzanira iyo vaccine ntagira ufaranga na rumasaba leta nta narumwe ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavaccine ntaje twavuze kandi leta nta mafaranga izoshira mu kugura amavaccine eka nta narumwe
Ishirame mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS igerekana ko Uburundi kiri mu bihugu bidashira ingufu zikwiye mu kugwanyikiza ca COVID-19 aha ndetse harabashingwa manza bahurikiye mu runani Kavib berekanye ko ico gihugu gishobora kwitwarigwa mu masentare kuko kidakingira abo kijejwe kuva ico kiza cadutse mu Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko abamaze guhitanwa n'umugera wa corona ari 38 abamaze gufatwa nabo barenga 10,000 yamara harabatemera ivyo bitigiri nk'amashiramwe yigenga kuko kuri bo abagwara n'abahitanwa n'uwo mugera wa corona ari benshi kurusha bo Cyclave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
banyanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411216699. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254255394. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tugume mu Burundi aho President Evariste Ndayishimiye w'icyo gihugu ashinja abacamanza kudindiza imanza no kurenganya abaturage mu nama yakoresheje abacamanza bo mu ntara zitandukanye zo Burundi yavuze ko ingeso ishobora gutera kaduruvayo mu gihugu abasaba guhindura imikorere inzira z'ikigendwa. Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda ni utugeza hinkuru.
Iyo nama hagati y'umukuru w'igihugu n'abacamanza yabereye ku ishuri ryisumbuye rya Nyakabiga mu gisagara cha Bujumbura kuri no wa kabiri. Umukuru w'igihugu ashavuye cyane yamenyesheje abacamanza kwa kazi bakora karangwa mu biturire. Ibyo biturire umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko adashobora kuvyihanganira kuko bisubiza inyuma igihugu bigakiza bake. Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza guhinduka bigishoboka.
Kona barundi bantora bakashira imbere yaho ngo ndabarongore ngasanga nta komine nimwe buzemo n'ibihuri abantu 50 bariko barabira. Bali zwali iki utunga. Mgiru mkuru wiki hugo chu iki. Ndagire nda mwiko mini. Ngele chua hiru mkuru wiki hugo. Kwewe ingola ne dufise ni kiwazo cha wachamanza. Ubu kele dufise tuwete wanda wachamanza. Ubu nukiro mkuru wanza utagulishi jimhele, utagulishi jinga, utagulishi jitongo. Ndugi tunga nili. Hali wakavira wati. Ni habubo lugicha ni wiki wala umuliki hiki hugo. Bute kwa na wachamanza. Iyata mchamanza liho. Baramwicira ubunyene bwohinduka ubunyene ubu Uburundi bwaca bugira amahoro atagira kwangana.
Ivyo umukuru w'igihugu yashikirije byashimangiwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yahoze arongoye ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu amenyesha ko mu matohoza bakoze uno mwaka naho icegeranyo kitaraje habona mu bisata bitandukanye by'igihugu hose bidogera cyane abacamanza. Ivyo bakunze gushikiriza ubwo gwego bw'umuhuza n'abanyagihugu bakirwa nabi n'inzego z'ubutungane imanza zidashirwa mu ngiro kandi zaciwe izimara imyaka n'imyaka zitagiye habona abafungiwe ubusa kubera ibiturire. Ivyo umuhuza yemeza ko biboneye mu matohoza bakoze
ibice birenga 82% by'abenegihugu bavuga yuko batishimira ingene abacamanza bakora. Ikigani turagisura mugabo n'ibyangwa tusukiranda publique kuko turabaza ibibazo bitandukanye duhereye mu benegihugu tukaja kubatowe tukaja mu baserukira madina mashingiro bisata bitandukanye. Aha muca mwumva yuko imwe n'icyo mukuru w'igihugu yari karavuga atari yabusema muri baba benegihugu 50 canke barenga hagiye hose usanga ariko baridoga na twege twagize amatohoza ameze muye nuko aho dusanga ibice bishika 82% dusanga batishimira ingene ubutungane bubatunganiriza.
Kubwo umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye ishyirahamwe ry'abashingwa manza bajejwe kuburanira abahohotewe b'Abarundi mu masenare mpuzamakungu mpanavyaha ngo iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ntihumuriza. Amenyesha ko kubona afata ako kanya agakoranya abacamanza akabagabisha ari biza ariko ko bidahagije.
Turavye igihagararo ciwe nk'umukuru w'igihugu umushikiriza manza kizigenza no vuga magistrat supreme hategerezwa gufata ingingo akabwira kumbure nka ministere publique ati nimugira amatohoza akomeye kuri abo bantu bose bagirizwa ivyo bintu kugira abahandwe habe akarorero. Ivyo nivyo vyiza vyari kwerekana yuko hashoboye kuba ikintu gikomeye abandi nabo bagashobora no gukugwa mu kazi kugira no busigaye abone akarorero abone ivyo ari byo ko kujya ruswa gutegekwa gukora ibintu nk'ivyo bigayitse bya biteje isoni niceyi ugwego ugubutungane atari ibintu byo kwanjanjwa ko atari ibintu byo gufinatisha.
Muri iyo nama umukuru w'igihugu yasavye abo bacamanza ko bovavanura nabo bose barya ibiturire mu kubashengeza kuko babatukisha. Yabasavye ashimitse ko imanza zose zacitse zitegerezwa gushirwa mu ngiro izitaraburanishwa nazo zikihutishwa. Yaciye amenyesha abo bacamanza ko mu kwezi kwa 12 kuno mwaka bazongera guhura kugira barabe ko ivyo yabasavye bavyubahirije. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira
agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho icyo gihugu kigiye kwakira abanyeshuri 250 b'Abanyafghanistan hiyongereyeho abarezi n'ababyeyi babo. Aba banyeshuri nabo mu ishuri rukumbi ry'abakobwa b'Abanyafghanistan biga bacumbikirwa mu kigo. Aya makuru yemejwe n'umuyobozi w'iryo shuri wavuze ko babaye bimuriye amasomo yabo mu Rwanda mu gihe cy'igihembwe kimwe. Tim Harris Ishimwe nibyo atubwira.
Abo banyeshuri nabo mu ishuri ryitwa The School of Leadership Afghanistan SOLA ryigamo abanyeshuri 250 b'abakobwa biga bacumbikirwa mu kigo. Niryo ryonyine ryigisha ricumbikiye abakobwa muri Afghanistan. Ku rukuta rwe rwa Twitter, umuyobozi w'iri shuri ryigisha ibijyanye n'imiyoborere Shabana Basij Lasik yavuze ko mu cyumweru gishize aribwo barangije gutwara bano bakobwa babavana mu mujyi wa Kabul. Abandi bashoboye gukura muri Afghanistan harimo abarimu, abakozi n'imiryango yabo. Basij Lasik yavuze kandi ko ubu bose bari mu nzira berekeza mu Rwanda baturuka muri Katari, aho biteguye gutangira igihembwe cy'amashuri mu mahanga ku banyeshuri babo bose. Kuri ubu butumwa bwiyanditse kuri Twitter, Basij Lasik yakomeje avuga ko hari abantu benshi bagize uruhare rukomeye muri uru rugendo, aho yagize ati: "Nubwo ntabasha kubashimira mwese hano, ariko ndashaka ku buryo bweruye gushimira Leta ya Katari, u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwose badufashije." Mu rurimi rwa Pashto rukoreshwa muri Afghanistan, SOLA bivuga amahoro. Intego nyamukuru y'iri shuri rya SOLA ni uguha abakobwa b'Abanyafghanistan urubuga rwo gukarishya ubwenge, ubumenyi n'ubushobozi. Abanyeshuri barangije muri iri shuri baba baratojwe ko uruhare rwabo ari ukuzamura umuryango, ndetse no kumva ko bakwiye gushyira imbaraga zabo hamwe bakagira uruhare mu buyobozi, bumva ko bafite imbaraga zo guhindura ejo hazaza igihugu cyabo. Abana b'abakobwa biga muri SOLA baturuka mu ntara 28 kuri 34 zigize igihugu cyose. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko iri shuri rya SOLA ryimutse ariko atari ibya burundu. Yavuze ko bateganya kumara mu mahanga igihembwe kimwe gusa, mu gihe ibintu byaba bisubiye mu buryo bagasubira muri Afghanistan. Minisiteri y'uburezi mu Rwanda nayo yasubije Madame Basij Lasik ku rubuga rwa Twitter ivuga ko biteguye kwakira ishuri rya SOLA aho bazaba bakomeza amasomo yabo mu Rwanda. Nubwo ariko intego y'iri shuri ari uguha urubuga abakobwa mu kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu, hari byinshi umuntu yakwibaza niba bizagerwaho mu gihe igihugu cyafashwe n'abatalibani batahwemye kubangamira uburenganzira bw'umugore. Ubwo bari ku butegetsi mbere y'imyaka 20 ishize, bari barashyizeho amategeko abangamira abagore kujya mu mashuri no mu tuzi. Ishuri SOLA rikaba ryarashinzwe nyuma y'ubutegetsi bw'abatalibani, ahanini mu rwego rwo gufasha guhindura imyumvire y'uko umugore atagomba kugira uburenganzira nk'ubw'abandi. Hari hashize igihe gito Basij Lasik ashize ahagaragara video atwika inyandiko z'abanyeshuri be kugira ngo abarinde abatalibani. Ubundi butumwa yanditse kuri Twitter yavuze ko umutima we ubabajwe cyane n'ibiri kubera mu gihugu cye. Basij Lasik yavuze ko mu gihe yari Kabul areba abanyeshuri be yabonye abantu bafite ubwoba, uburakari n'abandi bafite ubutwari. Yavuze kandi ko yabonye abandi bana b'abakobwa b'Abanyafghanistan bari mu kigero nk'icy'abanyeshuri be basigaye batagira kivurira. Basij Lasik yavuze ko icyo asaba isi ari ikintu kimwe gusa, no kudakura amaso ku Banyafghanistan mu gihe abo bana b'abakobwa bo badashobora kuvaho. Ati rero rwose ntimureke ibitekerezo byanyu bijya kure, uko ibyumweru bigenda bishira muhanga amaso kuri bariya bana b'abakobwa. U Rwanda ruri mu bihugu 13 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko bwemeye kwakira by'agateganyo impunzi zituruka muri Afghanistan. Kugeza ubu nta mubare uramenyekana w'impunzi z'Abanyafghanistan u Rwanda ruzakira n'igihe bazagera mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Leta y'u Rwanda kugira ngo imenye igihe izi mpunzi zizatangira kugera mu gihugu, ariko kugeza twandikiye inkuru twari tutarabasha kuvugana nabo.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo cyorarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngomana Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Mukanya twari tumaze kubabwira ko president mushya wa Zambia Hakainde Hichilema yatangaje gahunda yo kugabanya umwenda w'icyo gihugu kibereyemo amahanga akavuga ko mu myaka 10 ishize icyo gihugu kigwijeho umwenda w'ikirenga kikaba kigeze ku rugero hari bimwe kidashobora kwishyura mugenzi wacu Fidel Niyongabo amaze kuvugana kuri icyo kibazo na Lionel Remesha imuguke mu bucuruzi mpuzamahanga akaba n'umwarimu muri kaminuza ya International Alliance li San Diego muri California
Mupresta mshasha wa Zambia Hakainde Hichilema ikiza nuko igihe habaye matora yagenze neza akaba mu mahoro kandi n'igihugu bagatanga intwaro neza ahatarenze gusubira kuba ingwano cyangwa kugira ingorane icya mbere ko hari amahoro icyo ni cyiza icyo kirashobora gufasha gatoyi ariko ikindi nacyo uyu mugambi yishinze kugira gerageze kugabanya amadeni y'igihugu gifise n'umugambi leta ya Zambia bari baragerageje bari mu kirano ni banki yose World Bank hamwe na International Monetary Fund cyane nk'igihe byabananira kuriha amadeni mu mwaka uheze hanyuma urumva n'ubu bari bakiri ko bararaba ukungene bashobora kuzogabanya izo ntambamyi bakaraba amahera igihugu gikoresha amahera igihugu cinjiza n'amahera igihugu gikeneye urumva ubu rero akazi kamurindiriye ni kenshi
igihugu cha Zambia kirazwi ko cimbura cyane ubutare bw'umuyo umbuniko novita kwivre bikavuga ku ibiciro ubu biriko biraduga ku masoko mpuza makungu ariko birazwi ko ivyo biciro biguma biduga bimanuka ku bidandazo bidahinguye ibihugu biri mu nzira y'amajambere cyane cyane ivyo muri Afrika bishorera hanze amafaranga azoyakura muri ayo y'ibihingurwa nk'ivyo azokwira kugira ngo ashobore kuriha ayo madeni aronke n'imigambi nasigara ku ruhande y'ugufasha imigambi iterambere bizogenda gute
ego ico ni kibazo cyiza cyane kuko Zambia iri mu bihugu ku isi bifise copper bifise nyinshi nko muri Afrika hari igihe nko mu mwaka w'2010 baraproduce cuivre nyinshi kuruta iyo muri Congo ariko mu mwaka uheze ubutare bwa cuivre bari baproduce bwari bukeye ubwo bari bacukuye bwari bukeye kenshi ari kubera mu gihe cya Covid amahinguriro menshi yo ku isi yari yagabanije ubutare bakeneye umuyomo kubera ibikorwa ku isi byasa n'ibyahagaze cyane byagabanutse cyane rwose kubera umugero wa Covid ariko ubu ku bintu byashoboye gusubira kuzabiruguruka buke buke ibiciro by'umuyombo biratanga kuzabiraduka mu mwaka uheze Zambia yari mu mishikirano n'abacukura ubwo butaka iwabo kugira basubire barabe neza ukungene amahera bakuramwo yokongokira igihugu
muri makemo kurangiza kubera habaye iherekanyo ry'ubutegetsi biciye mu mahoro ikintu cyiza kuri Zambia no kubatavuga rumwe na leta bariko bongera icyizere muri Afrika muri baza ko nk'abanyamitahe ubu bazobona ko ico gihugu gifise cyo no kwita umutekano stabilite bashobora kuzana iyo mitahe bigafasha mu iterambere ry'igihugu muri make
ego muri make amahoro niyo yamari kizigenza mu iterambere amahoro ni kizigenza mu iterambere ubu bashoboye kwerekana yuko byose bigenda neza akaba ari amahoro ico rero bakwiye no kubandanya kugira kuko hariho n'ingorane y'abafite muri Zambia yuko ruswa corruption ni nyinshi iyo rero nayo ne ashoboye kuraba kungene yogabanya abajya ibiturire abanyuruza itunga ry'igihugu bakagerageza navyo ne bakabituza aho rero birashobora kuzofasha mu iterambere ya
murakoze cyane turabashimiye
murakoze cyane Fidel
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'ahatu yasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye. Nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura. Yegeranijwe na Fasil Gebehu, yarahagarariwe na Eddie Rwema, naho jye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Muramukana amahoro n'amahirwe.